Intumbero y'inama yiswe Transform Africa no kurabira hamwe uko ikoranabuhanga ryofata ya mbere mu guteza imbere ubutunzi bwa Afrika mu minsi iri imbere. Igice cya mbere cy'inama iriko ibere Kigali cyuguruwe n'umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente. Mu ijambo ryiwe yashimikiye ahanini kugwaruka, yavuze ko igitigiri kinini cy'ugwaruka kiri muri Afrika cyari gikwiye kuzana impinduka mu guteza imbere ubutunzi hakoreshejwe ikoranabuhanga. Edouard Ngirente ati aya namahigwe aho kuba umuzigo.
As you are aware, this forum originates from the desire for African governments and the private sector.
Ati nkuko mubizi igicumbiro cashezweho n'abikorera utwabo hamwe na leta atandukanye muri Afrika. Ati ntumbero no gushaho nk'isoko rimwe gerekeye ikoranabuhanga rigamije gukwega abagwiza atunga benshi n'akazi gatangwe ku bwinshi, ubushomeri nabwo bugabanuke. Ati Afrika ifite urwaruka rwinshi rurenga miliyoni 140 biyongere mu myaka 10 iheze. Bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2028 abanyafrika batarenze imyaka 25 bazoba barenga muri yaridi umwe. Aba rero bari bakwiye kuba ubutunzi bukomeye bwa Afrika mu gukoresha ikoranabuhanga. Ni nabo tubonera amahirwe menshi kuko ugwaruka ruzotanguza amahinguriro atandukanye mu by'ikoranabuhanga, ivyo navyo bigateza imbere Afrika.
Startups which play globally a significant role in economic development.
Yibukije ko ku isi yose sosiyete nshasha nyinshi zitanguzwa n'ugwaruka.
Across the world, startups are currently being championed by the youth.
Kwisinzima ugwaruka ruriko rwatanguza rukanayobora amasosiyete y'ikoranabuhanga atandukanye, ibyo bituma batanga akazi ndetse no mu kibano hagahinduka kubera iterambere. Bazana ivyumviro n'imigambi mishasha bigatuma habaho impinduka mu by'ubutunzi hakavuka n'udusosiyete twinshi. Ubwo buhinga butuma n'abantu bakorana imbonankubone bari kure na kure nk'aho atamipaka y'ibihugu ibaho.
The usual borders that has traditionally defined our countries.
Mu Rwanda yatanze akarorero ku buhinga bushasha byitwa Tap and Go app, ikoranabuhanga rifasha kuriha amafaranga muri bisi yo kwiyunguruza udakoresheje amafaranga ukuye mu mufuko, ahubwo ukayashira mu ikarata, iyo karata ukayikoza ku mashini zabigenewe ziri muri bisi i Kigali. Avuga ko amasosiyete nk'ayo yakwiye kuba menshi. Iyi nama yitabiriwe n'abantu barenga 400 muri abo harimo abayobozi batandukanye, abagwizatunga, ibihangange mu ikoranabuhanga n'abandi.
We are gathered here as leaders to chart the way forward as we transition into a digital economy. With so many opportunities at our disposal.
Mumwe mu bitabiriye ibiganiro bitandukanye byatanzwe kuri uyu munsi wa mbere, uwo n'umushikiranganji w'ikoranabuhanga Paula Ingabire yagaragaje ko Afrika ikeneye cyane gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ikureho inzitizi ifise cyane cyane mu by'ubutunzi n'iterambere. Ati ikoranabuhanga ni umuti wa byose kuko ritanga akazi, rikagabanya ubukene, gutyo iterambere rigakwira isi yose. Nayo Fatuma Taba, umuyobozi mukuru wa Django, sosiyete yo muri Cote d'Ivoire y'ikoranabuhanga, nawe yagize ati hari gisiga ubwenge. Ati Afrika niyiza imbere y'indi migabane ku isi mu gukoresha cyane telefone ngendanwa, kandi bandanya kuza imbere mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu rudandazwa, yamara igakomeza gusigara inyuma mu iterambere. Abitabiriye inama bavuga ko kugira ngo Afrika igire iterambere rirambye mu by'ubutunzi, leta n'abikorera utwabo babwirizwa gukorana kugira ngo havuke amahinguriro n'amasosiyete menshi atanga akazi akinjiza amakuru n'amatagisi muri leta. Iyo nama yatanguye kuri wa kabiri tariki 14 izorangira kuwa gatanu itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Igice gikomeye kizotangura kuri uyu wa gatatu kizokugurugwa na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Haritezwe kandi abakuru b'ibihugu batari bake barimwo Uhuru Kenyatta wa Kenya n'abandi. Cheklabe ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.